Turabe igicapo cha 16. Ijambo ry'Imana litubwira ngo mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Igihe kimwe hari umuntu w'umutunzi yimbura byinshi cyane. Hanyuma aravuga ati, mfise ivyimburwa byinshi cyane byo kurya byinshi bizontunga imyaka n'imyaka. None rero umutima wanje nurye unywe unezerwe. Nuko Imana iramubwira iti, wagipfuwe, uyu munsi nyene urakwa ubugingo bwawe, none ivyo wahitikiranije byose bizo bizande. Nuko Yesu yongera kuvuga kandi ati, ntimukiganyire kuvyo muzorya canke muzonywa canke ivyo muzokwambara, kuko ubugingo buruta ivyo kurya n'ivyambarwa. Nimurabe ibiguruka mu kirere, ntibibiba kandi ntibyimbura, mugabo Imana irabitunga. Ariko mwebwe murabona yuko murafise igiciro gusumba inyoni. Ninde muri mwebwe yokwiyunguza n'umunsi umwe ku bugingo bwiwe kubw'amaganya yiwe? Asangwe ibyo rero mutobishobora, ni kuki mwiganyira? Ntimushire imitima yanyu kuvyo kurya n'ivyo munywa, ariko mubanze mwitwaririke iby'ubwami bw'Imana, maze ibindi byose muzovyongerwa. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ari umutima wawe uzoba. Mbega uratahura neza aya majambo Yesu yavuze? Mbega ushira umutima wawe ku mafaranga ufise mu banki canke inzu nziza canke imiduga canke abana canke imirima, kugira ngo wumve yukumerewe neza? Mbega wa mutunzi w'igipfu byamugendeye gute? Niko byagenze muri iryo joro yaciye apfa nyene. Yaguma yishimira ubutunzi bwiwe akiyibaza ngo nibwo akeneye bwonyene, ariko ntacyo bwamumariye. Ndabasabye munyumvirize kandi muntahure neza. Singombye kuvuga ko Yesu yatubujije ngo ntitugire imirima myiza cyangwa ngo ntitubike amahera mu mabanki cyangwa ngo twubake akazu keza. Icyo yagombye kutubwira rero, yagombye kuvuga yuko bene ibyo bintu byose sibyo dukwiye kugira ibya mbere mu bugingo bwacu. Subira wumvirize icyo twavuze kare ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Turavye ubutunzi bwacu aho buri muri iyi si, dusanga yuko ibisuma biza bikimba bikabwiba n'inyenzi zikaza zikabirya zikabimara, ariko asanga ubutunzi bwacu buri mu ijuru buzokwamaho ibihe byose. None rero wewe ubutunzi bwawe buri hehe?